mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri cyo gatano muri 10 na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga usikirenga nicyo gituma twavuze tutireka tushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo.
Uyu ni Colonel Manirambo na Atanaza aserukira imbere y'amategeko kaminuza nshasha abanyagihugu izotangura gukora ku mugaragaro mu kwezi kwa kane mu ntara ya Kirundo turi mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze kaminuza yigukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi iratangura gukora icese muri uku kwezi kwa kane buca dutangura. Bamwe mu batanze ingufu zabo kugira ngo iyo kaminuza iboneke bemeza ko izogira akamaro kanini abanyeshuri mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Ukwezi kwa kane gutangura itariki 16 inyigisho ziratangura muri kaminuza yigukira abanyagihugu ya Kirundo. Colonel Manirambo na Anastasia yaserukira imbere y'amategeko yakoranije kuri uyu wa gatandatu imvukira z'intara ya Kirundo. Uhereye ku bari muri leta gushika ku batowe guserukira abanyagihugu bavuka muri iyo ntara bari bitavye gusigurirwa ingene iyo kaminuza yubatswe imyaka 8 itunganijwe.
Ni kaminuza atari ya leta, ni kaminuza novuga yuko atari niyabigenga, ni kaminuza y'abenegihugu. Icyo bita université communautaire. Ni mwiyo ntumbero twabatumye ko kugira ngo muterere ivyiyumviro kuko nta subvention de l'état izobaho siniyo mu particulier yo mu privé ni yabene gihugu. Abo no vuga abanyamitahe ni abene gihugu bo mu Kirundo twese.
Kuri iyo mvo Colonel Anastasi amenyesha ko abanyagihugu bategerezwa koroherezwa uko bishoboka.
Abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga abene gihugu sikirenga nicyo gituma twavuze tutireka tushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo. Twaragerageje gufata ingingo zorohereza abene gihugu kuko aribo bene kaminuza mu byo batanze haba kubaka eka no mu gutanga uburyo butandukanye kugira ngo uyu munsi igikorwa kibe gishitse aya mango.
Abafite impapuro z'imitsindo za DCC zitabarekurira kwiga kaminuza bafite inyota yo kubandanya amashuri bariteguriye kuja muri iyo kaminuza ariko basanga bageberagwa mu mitego y'abanyamayeri babahenda ko bagira babahe impamyabushobozi zibaha ubwo burenganzira.
Hariho abantu ba bafise nivo DCC kandi bakiri abasore bakiri n'abana bagomba gusaba kuko hano haraza abantu bakagirisha amahanga amamiza nivo bakatwiba ubwo ugasanga ntacyo bigufashije. Twasaba ko boba mizani y'aba DCC abashaka kubananiza kaminuza bakabandukanye.
Colonel Manirambo na avuga ko ikibazo cy'abafise impapuro z'imitsindo za DCC gihanze igihugu.
Ku bijyanye n'aba DCC bijyanye na mizani vo nibaza yuko abagejejwe intwaro bari ngaha mugabo murara nabo bari kubarugura amashure ya mizani vo murabe amategeko abayashinze ayo mashuri kuko ukahise twarabonye ko hariho desordre nyinshi bijyanye n'amashuri mugabo ubu GMRC umushikiranganje ariko arabishyira ku murongo. Nibaza yuko icyo kibazo kizotorerwa umuti. Ni kibazo gikomeye kandi gihanze igihugu
kugira ntihagira abana b'intara ya Kirundo bakumirwa mu vyigwa vya kaminuza. Hari uwashikirije icyifuzo cy'uko n'ivyigwa by'uburimyi bitosigara inyuma.
Nashaka kubaza yuko mutigeze mwiyumvira ku byerekeye ifatite y'uburimyi n'ubworozi kuko ngaha mu Kirundo dufashe abanyeshuri benshi bahejeje amahitamo, dufashe itabo Kigogi naita wili mugitowe kwa itai wugwana kuko na wanyeshuri kandile sivache bahari bopiga iyo kaminuza na wanyeni
uwusaru kira imbele ya mategeko kaminuza ya gukira awanyagi hugu ya kirundo avuga kwa ishure juguru ranye munango yusata viri ibi ndi wikazo kulikira mukirundo muraru kuguburundi jambo skoda mrinze ijuja Amerika
Jean Bosco ndarurinze arakeneye cyane gose tukiri mu ntara zigize Burundi abanyagihugu bo muri commune ya Murwi ni ntara ya Cibitoke basaba kuronswa ivuriro ku mitumbi itandukanye umenyesha makuru ijo rya Amerika mu Cibitoke Diane Ndonse aratubandaniriza ino nkuru
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba igize commune Murwi yo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu abanyagihugu baho bavuga ko ukubura ivuriro kuri uwo mutumba wabo bibatera ingorane zitari nke ni mu gihe mu kuja kwivuza bibasaba kujabuka ku mavuriro yo kuyindi mitumba nko kwivuriro riri ku mugwa mukuru wa komine Mugwi canke ku mitumba yo mu makomine ya Rugombo na Buganda aba banyagihugu bavuga ko ukwashika bagira urugendo rw'amasaha abiri mu gihe batarembye aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga uko bacumukura nk'ingwara ibafasha igihe cy'ijoro
urabona nk'aho bufashwe n'ingwara uwo mwijoro ni kwemera udapfuye n'imana ikagukingira ukazabasha kwa muganga bukeye
nuko ubu tworohewe kubera dufise akabarabara tutararonka akabarabara byaraje kugora cyane kubera twikora ku nderuzo ariko ubu amaterambere atanguye kuza buke buke turikora ku gapikipiki naho baduca amafaranga menshi cyane baraduca ibihumbi cumi ku muntu muri nka batatu bashaka baca ibihumbi mirongo itatu nyene umurwayi kubera barembye cyane umwe arashobora kujya imbere umurwayi akajya hagati uwundi nawe inyuma tukagenda duhagatiye umurwayi kugira umurwayi ntahure n'ingorane
urumva rero nk'iyo turataye gihari udusanga bibaye ibindi bintu
n'abakenyezi bibungenze bavuga ko bikora ku ipikipiki igihe hageze kujya kwibaruka ariko rero umwe mu bimirije kuja kwibaruka avuga ko ubwoba butabura kubwo kuba kure y'ivuriro
ndagendera ku moto ugasanga nyene umwanya muto ara uri ku moto bica bihagarara
igise gica gihagarara
gica gihagarara kubera igende guceka nusubira kucyumva usubira kucyumva rya bakururukije nyene winjira ibitaro n'ubu ubwoba buranyije amunasi nkiva hakumbuka kubera ngira ngo urabibona nawe muntu basha ubwo baburani cyakose rero
kukaba nkako ubwo bwo babufise ifatiro urongoye umutumba wa Masha avuga ko hari umukenyezi aheruka gutwagwa n'uruzi muyira ariko aja gupimisha imbanyi ku ivuriro ryo mu Cibitoke riri muri komine Rugombo ihana urubibe na komine Mugwi cyongeye uyu mukenyezi atubwira ko hari n'impfu zishika batarashika kwa muganga
ariho barakora kugira ingorane ugasanga nk'umubyeyi afatiwe mu nzira kubera kwa muganga habaye kure ugasanga ingorane ziba ingorane kandi yakubyara neza ariko dusanga cy'ibyo umwana yapfuye cyo ugasanga nawe umubyeyi birajaye n'iyonda kubwa abaganga babaye kure
nka wewe ndabona uri bungenze
yego
uzogenda hakiri kare kuburaramye hakiri kare kubwira izogufata ari uri
kubera indi utazi igihe ibibwo bivuke ariko kubwira ngo ugiye kare ugasanga igihe cyageze
Izindi ngaruka zijanye n'ubu bukene bw'ivuriro ku mutumba wa Masha nuko hari abakenyezi bavuga ko bibarukira mu mihani wabo
ntajyewe nk'Imana irangirira ubuntu iyo ntaroshye moto nzarira muhira kuburyo nyene mba nabuze uburyo bwo kushikana kwa muganga
bihora bigenda neza
bihora bigenda neza nyene nkuko bavuga gucyo ngo umubyeyi ntubamwakira agiye gukingiza ndagenda nyene tukashwana n'abaganga ari ku buruhiro bakangirira ikigongwe bakanyakira umwana bakamukingira
ku bagwayi hari abavuga ko batacirirwa barafata ingendo baca kwipimisha kwa muganga uyu mukenyezi atubwira ko asimbira mu iduka ry'imiti ryigenga riherutse kugurugwa kuri uwo mutumba
twahora rensha twiruka kwivurira ry'imungu ariko ubu ucugenda kuri farumasi yo ku mugonde ucuronka imiti n'ingogo kahicumana
mu ntwaro ntibemeranya n'aba banyagihugu ko hari ubukene bw'ivuriro ku mutumba babaye ko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mugwi ajeje intwaro n'imibano niyo buhungiro Salvator avuga ko uwo mutumba wa Masha wafatanijwe n'indi mitumba kugira ngo igitigiri gisabwa n'amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS gikwire
bagaca baraba ikintu bita erida traction kuvuga igitigiri cy'abantu bahivurira bari hagati y'ibihumbi birindwi n'amajana atanu gushika ku bihumbi icumi kuri centre de sante turabye rero abantu baba muri Masha abo bantu ntabahari bisigura yuko duca dufatanya imicumbi ibiri yegeranye Mugwi Masha kugira abantu bakwiye haba gaca tubahivuriro ryiza bisigura yuko ako karere twabajije batubwira yuko atavuriro ryohari kuko amavuriro yoba ari abiri yegeranye gaca usanga rimwe naco rimaze
ariko rero abanyagihugu bavuga ko habaye ikibazo nyabuna cyo kubura itongo ryo kubakamo ivuriro umukuru w'umutumba wa Masha Nibandetse Onesfor avuga ko abanyagihugu bariko baragerageza kwigurira itongo mu ntererano yabo ariko ntivyakunda.
Twarigeze no kugira igikibe dushatse kubaka, twatangiye gutoza amahera umuntu twatumvise kandi katuye ikibanza arangara hakeneye gazohangurira imigambi ico gihe ivuriro rya iva ku mutumba wacu cyagubaka ku mutumba wa Maneke. Hashize imyaka itatu ikibanza kimaze kubura n'amafaranga make yari yatozwe cyasubizwa.
Uyu mukuru w'umutumba wa Masha abandanya avuga ko uyu mutumba arongoye uharugwa ko abantu bagera hafi 27,000 mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump aheruka kuvuga ko ashobora guhagarika u Rwanda mu masezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi azwi ku izina rya AGOA. Ayo masezerano asanzwe yorohereza ibihugu bikenye kugurisha ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bitarinze gutanga amakodi n'amatagisi. Ijwi rya Amerika twarashatse kumenya rero bamwe mu banyagihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda ico bibaza kuri iyo ngingo. Ni mu gihe ibintu bizokogwa ko cyane ari byatumye Trump ashaka guhagarika ayo masezerano, ari impuzu ba Rwanda rudashaka gusubira kudandaza zarambawe muri ico gihugu cy'u Rwanda. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraganiriye na bamwe mu banyagihugu mu Rwanda bamubwira ico bibaza.
Mu Nyarwanda wese yifuza ko caguye zabitse byadufasha cyane.
Ngende umukiriya ye numva iramutse igarutse byafasha cyane cyane ku bacuruzi, ako noneho ku bijyanye wenda no kuba bateza imbere Made in Rwanda akeneye kuba twagira umwimerere wacu. Ubona dushaka kuba twamara imyenda ya caguwa ugasanga abazungu barayambaye bakaza natwe bakaduha tukambara, ntabwo ari ibintu byiza.
Rwose badufashije caguwa zagaruka. Nk'ubu ipantaro z'ikiroho yaguraga 2,700 biragura 10,000. Caguwa zabaye ikibazo rwo mudufashije katugira neza zagaruka. No mu myambarire kuri buri muturarwanda wese ntabwo byaba ari byiza kuko twakwambara ibisa twese.
Perezida Kagame yibwiye yivugiye ko caguwa mu Rwanda atari ikimbotere cy'imyanda, ko aho kugira igarukiye bazava mu masezerano yaguwa bazayavamo. Twarabyumviye ku maradiyo.
Mukabyakira mute?
Twese twavuguruza icyo
Leta y'u Rwanda ishaka.
Ingaruka zo abo yari itunze n'ayo ntabwo bazongera kubona ibyo bacuruza.
Kurikije uko bimeze hagenda haboneka duke, ariko ntabwo abantu babayeho neza. Murabona nkazi twacuruzaga caguwa aho imaze kubura tumeze nk'aho twabuze akazi.
Twebwe byari bidutunze abana n'imiryango yacu. Urumva itagarutse rero ni ikibazo. Tugize amahirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika akatugirira imbabazi akayitugarura byadufasha. Kandi urabona abantu benshi babaye abashomeri kubera kubura caguwa, n'abakiriya bacu baraza bakazibura ugasanga barahangayitse nabo bazishaka.
Iyo bavuze ko caguwa ari umwanda wo byumvuta?
Njyewe mbona kubera ukuntu bidutunze mbona atari umwanda.
Abantu barahombye, nta kazi dufite,
turanapfuye twaranashize ahubwo twarashonje. Amakuru ntabwo ari uko nawe wakwirebera. Kuri ibyo bihano bashobora gufatira u Rwanda rutisubiye urabivuga neza?
Babifata byihuse ahubwo. Kubifata rwose ibyo ntacyo bintwaye. Ibyo bihano babifata kuko nyine twebwe niyo yari dutunze, none barayihagaritse. Siko buri muntu wese abona igishoro cyo gukora ibintu bihambaye. Hano twakoreshaga n'igishoro gito ukabaho, niwabona bafite 2,200 ntabwo hano wakora.
Mu gihe washobora gukoresha nkangahe?
50,000 cyangwa 100,000.
Nibo byose nibo bireke bize baze nizo nganda ziza n'imyenda yabo reka nacaguhize twe twihitiremo icyo dukora. Nitubona icuruza caguwa sava bikagenda, icuruza amagaze iyo myenda y'inganda, ikintu kiri ku isoko cyiza gikuramo ikibi.
Ubu ngubu ku isoko ibyo mu nganda bavuga byasohotse, nta na kimwe cya kangahe wavuga cyakwira Abanyarwanda. Babanza bakareka tugakomeza tugakora caguwa ukinjira, ibyabo byamara kuba byinshi Abanyarwanda babihise bakabona guhagarika caguwa burundu.
Utanga amashusho agaragara hano mu isoko, urerekana abantu bambaye ubusa. Hano habaga huzuye, habaga huzuye. Ugenda no mu yandi masoko yose ni uko ameze. None aya nayo mu mujyi mucyaro bakora gutuntu hano, nimba hano harashize bo bagiye he?
Mucyaro abantu baguraga imyenda ya make, nta myenda bakibona. Usanga abana bambaye nabi, basa nabi. Ya myenda bavuga iri gusohoka mu gihugu ntabwo igera kuri ba baturage bo hasi kuko ihenze. Usanga abana barasubiye kwambara udupira gusa badafite udukabutura, ukabona abana barasa nabi.
Caguwa yarahenze ku buryo bugaragara, abantu benshi barahambiriye baragenda. Ugenda hano inyuma hose ewe nta bantu babikoreramo uretse natwe abatayeri, abatera amafasi. Zateye ubushomeri bwinshi cyane,
kandi mbere umuntu yaraza agakora nk'ibyo bitanu agatunga umugore n'abana, naho bo ngubu ntayo wapfa kuhabona.
nzara zigiye kuzatwica nawe wabana nari umusore none wabana ukuntu nsigana arabaye magufarana ahubwo mujye mutuvugira ahubwo acagwa wongera bayigarura
bayigaruye byabungura iki
twabona amafaranga agatunga imiryango yacu natwe tukambara neza tugasa nk'abana none urabona nambaye ntagaruka nambara naragendaga numenye ko nawe ndi umukarana ariko hano ko nsigaye nsa nk'ingegera kubera iki ntagafaranga kakiboneka
Nuko rero barabanyagihugu bamwe bo mu Rwanda bariko baragira ico bavuga kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa kuvyerekeye icemezo ca President Donald Trump co guhagarika Rwanda amasezerano ya AGOA asanzwe yorohereza ibihugu bikenye kugurisha ibicuruzwa bimwe bimwe ku butaka bwa Amerika bitarinze gutanga imisoro President Donald Trump asigura yuko iyo ngingo ifashwe kubera inzitizi zimwe zimwe zikomeje kwibonekeza mu gihugu cy'u Rwanda zitangira ibicuruzwa biza bivangaha muri Amerika muri zunzitizi harimo nko kudashaka gusubira kubona kugataka ku Rwanda impuzu zambawe zitwa caguwa mukanya tukiri mu Rwanda agakino intamenwa
Kaze muvirizi ikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Oya, Sir Francis, nobody reached jail. There's no one simoning at a together for my whole
life.
Mama, I did so secret for a guest, Sir Francis.
It's
a shy baby. We can't
money
to come. Because of a woman, what day of holiday? I'm going to get a star. I'm I'm going to go to the house.
Yona kubwiye ko mama wanyu yarakarorero twese twarabibona. Urazitwe ngo ndushitse muhira. Basha batangura kukubaza ngo waciye he? Ugura uniforme ngo simbuje kuzana amazi.
Ureka kumbare.
Ngucu fata imbuga itu wasirije.
Kandi we gasha Francine. Ninge nuri mu bana bataha kare. Mama waragutatira ngo wateste.
Mama na jewe ndamukunda mugabo. Kara
kuri kuri mama asha nagahambaye mu buzima aho ubona ndahombye ncuti mbega hajya agukarirugira ngo nukukwanga
sha je barankari aho umengo ndamwaza
yo hajya sha uzomenye ico yarari utakimona hafi ya urakumukundo
mugabo rero sha ubu no gutukanura Sizira hora kuganirira
udura bika.
Ega fose tiradi ko tudikadaramba na ndeye.
Ngaba fanshini. Twabimanira tubonera. Urabona gasha umanya papa pfuye. Ubu ntabwo duce tubura mama nawe. Narize bisigura iki?
Jewe ni chamba baje cyane sikwi. Nuko yapfuye tana gwaye ngo mubwirwari.
Uje yo gasha fanshi. Uje umuntu yari mu gufura bimenye.
Izi bikuye kuza.
Kuri no miss yaramaze imisi atugira ibintu menga ariko aradusezera
yaragira ikigayi
yaradusohokana ashaka tujane hariya ku kabare akatugurira brochette akatubwira ngo ntimwitinye nimufate ico mushaka akaje duha impanuro ntitumeye ko ariko aradusezera
Shande Niyo tarifiko yanguraza kundaba. Najewe nariko ndiyumvira kuza kuko ndazi ko rya rubanza tawo kuyifasha muka.
Basha naraye numwe kabisa.
Eh
kuko burya jewe naho ruminata
yari yaranyangiye kumucura cyo naramukunda kwere
horandebere ma ndagusabye ntihagire nuwundi usubira kubwira iryo jambo kuko baba bagira ngo urikura mutamba kumubyimba
mugani wawe ntakamara ho kubivuga kuko yaramaze guhera
ya no kubihora
none gashaka none gashaka umfashije reka ntana kimwe ndagi narindiriye mwebwe ababanyi ngo mumpe ibyiyumviro
mugani wawe Murugye umuntu hajije kubura ubwenge umengo buca budegera
cyuko
yego
nyene gasha
nuko bimeze
mugore ni utse kugira abasore baho hiyo ngo baje kuba barimba ikinogo hari yiruhande yaho twa twahambye umugabo wiwe
aho sha yega wari wakoze hanyuma ibyisanduku nafyo kandi umenye ko ziyimvye
sha ivyo ni nati yumviriye kandi nari nabajije ariko mu nyuma nasanze zizimvye kose
Ayo na mashuka n'uburengeti muja kugura sinzi navyo ko baba wavyibutse.
Ayo mafaranga ndasanze ari menshi.
Ni menshi.
Ariko jewe namaze kwitorera byose umuti.
Aho ni sawa? None watoye umuti nyabara.
Nabonye ko twomwandika bya bicenge byo yabara cyane ku isoko. Hanyuma tukamuhamba mu kirago.
Ndebe. Uti kirago
kukanguka.
Rimi ntate hambwe mu kirago.
Mwanzo nyumbiri jane zari gabo.
Ego.
Mwana kusikara nyabana. Pakene ya zishi.
Rani hagi lenu ukumba. Kuri minata yo hamga mkirako.
Kweri.
Nyingene ya hamki mene wanyu. Jiza fya ba.
Ehele gabo na kubjiye. Nihoru tufaranga. Utkotu nzabana. Ndadu hame mkuzimu.
Na chuchu nga nugo kwa mwene wanyu. Ningana muramwa urumunata yari yarubungabunze neza.
Ehe
nawe wewe.
Irika shabi gabo. Mutya gapfuye kabatwipfu.
Oya naho biruko.
Ngo urumunata zubabara. Ngo nuko yahambwe mu kirako.
Ndebe. Kwari? Ugitugende kubaza abana biwe. Umve ko bemera ko nyina wabo yuhambwa mu kirako.
Na kurinda kubaza abana n'abana
nyine. Urinda kugenda.
Twebwe icyo tuja gufata ugira ngo bararirengako.
Ndebe. Ega dupfa kubita abana ariko baraciye
ubwenge
abana bageze mu mashuri yisumbuye niba uvuga ko bopfa kwemera
baremera nyine noneho ubuhoho nta nibyo babona baritunturiye
unega ndebere ko numva uca umwana ubwo butunzi bwa mwene wanyu noneho wamaze kubushikira aka kanya
kanisha ubize n'icyo nyibutsa uca unyaruka kuko Abona ko buri ko burira.
Mbega bashicho kintu ndamwibukije n'igiki. Uyu mugabo menga kimwe azishinga surufu gwamura mukazi.
Ja bandugu. Mbona tasema je nina boga nyingi kweli?
Beka gwara, kumbo nuzula soo waka uimbira kwa zimiye.
Ha, oya.
Kwa
zimiye. Eka suku zimira hewe.
Yambu
vivi.
Yambu mwani.
Na mahoro.
Ego na mahoro. Kumbo nuzula wikiri.
Ha, ulafyo umva.
Baba, na numfema gutote zuhova, hefzi barakua umore.
Ho, oya. Wapi sivo, nibindi.
Uti nibindi.
Ego.
Nibindi ziri kika gwara mwani.
Nibyoro sebe.
Wabuza mahera ishure.
Amafaranga y'ishuri ntangorane nayo kuko ubu ntibana yatwaka kuko nahungutse
ariko mbono mengo ufise ubwoba bwinshi na make
erega sino bubura
burabaye ni wakira gatebe wicare haje musubize umutima mu
ewe sinzi ko bizakunda nuko nico bibi ha neza na neza nzanye inkuru mbi
gwara
tuzanye inkuru mbi
Mbaga ni ngoga wa mwana.
Emwe, uraza kumbiri.
Mbaga ni bugusige kwa kuwanza.
Mama wajideo ya afuye. Nichoki nizanyo.
Kwa kwa
kwa. Emwe. Javaji. Aksida ya moto. Nyo ya muhitanye.
Utiya tepse ni pigi. Utiya ya mubazi.
Emwe. We ya likuri moto na mungu fofana. Sasi moto kikawa kubita. Fofana ya komeleza kidogo.
Narubinata kubaruku kumeleka wakwara. Ayye noni.
Ewe gaye. Imaiti kwa muganga. Babu zuzuze kumadziko. Emwe basha.
Nde kumadziko ya ruminata kakana wanje. Kata tani misira.
Emwe.
Kukama wiwe yu.
Uraza nye uraza. Uraza. abana Gideon na Ivete babuze ntiba muzika utashitse
mbega nyene nyabana bagiye kuba bande
gaye none yewe none ko kwimana ashitse kubyaye ya muhamagaye
bega kwazige ari kimwenye kimwenye amagama turango
emwe erega byamaze kuba ntakunde byakweri byamuze kamandebere arakundi pombe cyane umwanya wose aragacupa
Oya,
Ivete
Ife uhamagara cyangwa mu?
Ego mwana iki hari cyo ndakubaza?
Umutama nawe n'amajamba cyane.
Uje mugabo ndamuzaragora. Nani wo muyoza ga Ive?
Yashare kanda mwitabe. Mama yamatubye ko ari ko kose. Dutegereza kumusonera kuko ndi na data wacu. Ndaje muta.
Igira hano Ivete mwana. Ijambo ndakubarira sishaka ko ari umuntu mutajuye.
None. Sino hamagara jidu kari tubwirira hamwe.
Eh, je ni umvira ko jidu yadakenewe.
Kubera.
Buki umwana w'umwegeme ni wabatswa hanini byo mu nzu.
Mama ntiyadutandukanya na rimwe. Ibyo yaturagiye iminsi yose twaba turi kumwe. Reka ndamuhamagare ntacyo.
Eka kumenda kuko ndahora mbona iyo mugiye ku isoko. Hari wewe yakunda guha amafaranga ngusume.
Yego jewe yarakunda kuntuma ibintu byerekeye amafaranga. None hari
umva none. Yereka jewe narabibona. Kuko nabama hafi ntabi ngene mama wanya bahindero kandi narabimushimira cyane.
Nubura bandanya kuko urabona ko se na jiga tawo turi geze. Sizana na gamuta.
Muhumure kibo. Naso wanyu.
Eh.
Yarabisabye. Ubu rero ko mama wanyu apfuye yegerezwa kuba kuma hafi kuruta uko nawe ndabikora.
Urakoze cyane. None nibyo washaka kumbarira?
Oya sibyo gusa. Ijambo nyamukuru nakuronderera nuko nabonye wewe wasa n'umuntu yabigega muri runo rugo.
Oya si cyane. Kuko byinshi mama nawe yabyikoreye.
Ugabaho yabika wewe ibyakunyegeza.
Oya twese ntawe yatunyegeza. Kandi nawe yaje kubibika muri ajya amabanki yaratwereka twese ingene babika n'ingene babikuwe. Kandi rimwe na rimwe yarantuma jyewe nkigiye. Hari ibindi ukeneye none?
Yumva none. Wewe n'ukuri uri ntore nka mama wawe nyine. None rero nagira ngo urabe aho yahora abika n'amafaranga dukoze urubanza.
Ushaka amafaranga yo gukoza muta?
Urabona abantu bose uko bangana baje kudufasha nagira ngo tubagaburire inzoga z'ikirundi.
Aya mama abo bantu bose tubagaburira inzoga abantu bagamuta ntabyo nshoboye.
Ego hose niko bigenda mwana. Bajya basanzwe ntacyo umuntu arabagurira inzagwa hanyuma bajya ubona nabo bisoneye baraca kunywa.
Ntuvuga izambye rimuta. Oya izo nzoga
reka Ivete mwana ubuntu burihabwa. Sishaka ko mudusuzugura kimuntu.
Jyewe ntabyo nokwishoboza sibyo. Reka ndondere Didier aze ubitubwirire hamwe.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Twizeye ijambo rya basenseye naho ubutaha.
mbere ko tuhana gahindukira inkuru gishikiri unyene nuko polisi y'u Rwanda yankiye impunzi z'abarundi begukira bayoboka umwigemeze biyangenda kumana igihe bariko barashaka gusubira iwabo mu Burundi iyo nkuru tugiye kwikurikiranira hagufi tukagira ico tumenya turababwira mu gitondo muranigwe n'icuti bakunzi Diane na Hazina Innocent kimenye twari kumwe muri kano kanya tubifurije kubandanya mu ryohegwa mu byo murimo byose.